zambirasamirana
amakuru makuru makuru yaranze none
sangwe kaze nshuti bakunze baragiye nzamba gatika kawe murano makuru 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 yaranze inundwi turangije mugiramu yashikizwe na jewe Josephine Jonathan Nkunzimana amayinyu atari make niyo yaranze urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 hari kugenekezo rya 13 rusama haraciye imyaka indwi Maitre Janvier Bigirimana umushingwa manza aranegura uko senare yaciriye imanza z'akarenganyo abari mu mugwi w'abanyepolitike abadahanira ibyicaro bya politike abashingwa manza be n'abamenyeshamakuru abantu atasano bari bafitaniye n'abasirikare basatse guhira ku butegetsi Maitre Janvier Bigirimana asigura ko atarubanza rwabaye kuri uwo mugwi wabo bantu akabigereranya ahubwo n'ingingo ya politiki yafashwe n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi Maitre Janvier Bigirimana
uravye nk'abantu bagirijwe gomba guhirika ubutegetsi nibyo harimo bari babikoze cyacana mu nzego z'igisirikare cyangwa z'igipolisi kubera bari banavyiyemereye mugabo hari abandi benshi nk'abanye politike abari mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike abamenyeshamakuru abashingwa manza biboneka ko baciye bakwegera ko bavuga yuko bari bifadikanije n'izo nzego z'umutekano ariko atakintu kigaragara gishobora kwerekana yuko abo bantu kuko bari bafadikanije ikindi gitangaje nuko ukuntu amatohoza yakozwe cyacane n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika w'icyo gihe byarabonetse yuko amatohoza yakozwe harimo guhengama cyane harimo abo bakuramwo harimo abongeramwo ibyo byose bigakorwa ata muntu umwe yigeze yumvirizwa cyane nk'abantu bari bashoboye kuva mu gihugu bagahunga ubwicanyi n'agatotezo kariko karakorwa abo bantu barashizwe ku ibyaha biremereye bacirwa imanza batigeze bumvirizwa n'umuntu n'umwe mu gihe tuzi yuko amategeko ategeka yuko bariko baratohoza ku byaha batohoza mu ruhande rwo kuraba ko umuntu yakoze icyaha no mu ruhande rwo kuraba yuko umuntu yera bakamukura ku icyaha ariko bikadutangaza ingene ibyo bari gushobora kubikora mu gihe batagomba kumviriza abantu bari bakekwa ko icyo cyaha twebwe mu majambo make rero tukabona yuko umugambwe CNDD-FDD abategetsi b'u Burundi bagombye gutoteza abo batavuga rumwe bagombye kwitwaza uko kugomba gurika ubutegetsi kutashobotse muri 2015 maze baronka inzira y'ugukoresha ubutungane nk'igikoresho cyo kugwanya no gutoteza abo batavuga rumwe nta y'imisiguro nta mateko yakurikizwe si iby'ubutungane nta cana kimwe bakoze batabarije abanyagihugu batabarije amategeko bahagariye amategeko n'icyo kintu cyonyine bari kubarazira ubundi nta kintu kigaragara kigeze kiboneka cerekana yuko hariho abantu bari bakoze ibyo zigurika ubutegetsi
muri abo baciriwe imanza zo gufungwa ubuzima bwabo bwose muri iyo dosiye bose bari mu buhungiro Maitre Janvier Bigirimana avuga ko ingingo ya politike biciye mu biganiro ariyo nzira yotora umuti w'iyo dosiye itigeze ihabwa intumbero y'ubutungane dusubire dukurikire Maitre Janvier Bigirimana
uno munsi ikintu cyihuta ahubwo ni uko ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bwo kwemera bukaganira n'abantu bose buri kubakurikirana bwegeka ko inteba ishushe kuko y'abamakungu n'abarundi barazi yuko aba bantu atavyaha bakoze ivyo bazira n'imvo za politike ivyo bazira nuko bafashe inzira y'ukwerekana ko umugambwe CNDD-FDD n'abawutwara bakoze amaroregwa bariko bakora ibidakorwa kuva 2015 inzira yo kwiza Burundi rero nuko aho baha inzira yo kuganira no kumvikana kuko ingene igihugu giteza gutwarwa atawanjye atawangura atamwana n'ikinono kuko abarundi bose bateza kungana imbere y'amategeko bakubahirizwa baba batwara shanki badatwara
kizo ya 14 rusamu 2022 amaradio ane yigenga aturiwe mu Burundi ivyo bikaba vyakozwe n'inzego za leta inyuma yaho ubutegetsi bwo mu bisi Petero Nkurunziza buhatswe gutembagazwa n'abasirikare inosa muhozi arongoye televiziyo none sans imwe muri ayo maradio aturiwe asigura ko ubutungana cyo bwigeze bukora kuko ayo maradio aturiwe n'ubutegetsi naho biruko bamenyesha makuru bahunze igihugu bahora bakora muri ayo maradio baragerageza gutanga amakuru ku bijyanye n'amabi akogwa mu gihugu tega amatwi inosa muhozi
uno munsi dukwije imyaka indwi kuvaho leta y'u Burundi fatiye ingingo yo gutera ibinyamakuru byigenga bine bahereye kuri Tele Renaissance RPA Bonesha n'Isanganiro duterwa n'abasirikare n'abapolisi bararasa baraturira bakoresheje ibiyuko bikomeye amagrenade amaroket eka barakora ibishoboka kugira basambure ayo maradiyo na televiziyo byigenga baca basubira baratubuza gusubira kuhakorera kuko procureur general ya CSO litiye kuribuza ko bagira usubira kwinjira kuva icyo gihe imyakira bayindwi rero kuri RPA na Tele Renaissance niko bikimeze n'ubu nta bushobora kuhegera muri twebwe RPA bari baturinda ni harasha kabisa ratukombera muri Tele Renaissance ibintu byari byagumye kuko ntibashoboye kwinjiyeyo kandi n'inzu ikomeye ntiyashoboye gusha ngo indani hashikirwe ku buryo ibyuma byari indani ubu barabisahuye byose nk'aho umenga nta kintu kigeze kibayo ari ibyuma ari n'ibikoresho bindi byariyo kandi hitwa ko hacunzwe n'igipolisi barasahuye barakoropa neza kabisa kushiku no munsi rero uretse Bonesha na n'Isanganiro byashoboye gusubira gukora ku buryo bwikandamizwa kuko no kubivuga uko biri nta cyahindutse kuko abamenyeshamakuru barenga ijana barahunze igihugu kugira bashobore gukiza umwuga n'ubuzima bwabo bakorera hanze ku ma internet ama réseaux sociaux barabandanyije gukora naho ari uburyo bugoye cyane buvuna ariko uvunikira igihugu uremera ukavunika nico twiyemeje nico dukora n'ubu rero naho mu Burundi ubwigenge kumenyeshamakuru n'ubu butaraboneka igikorwa gikorerwa hanze kigaca kuri internet kirafasha kugira abantu batebe bamenye ibiriko biraba mu gihugu naho leta tacyo itakoze kugira abarundi ntibamenye ubwicanyi utotezwa gusahura kunyuruza abantu kutunganya nabi igihugu gushika batubwira kurya imisiba n'ibikogoshi biriko biraba mu Burundi nibaze ko muri rusangi ari uko umwuga kumenyesha amakuru meze kuva imyaka indwi ibimyesha bakuru byigenga byakurikijwe n'abarundi bose bitewe bigasamburwa na leta y'u Burundi
kubijyana n'ibiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yiteguriye kuganira n'umuntu wese cyangwa umuntu mbere yo guteza imbere igihugu hari kuri wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku bwa Karoli Nditije arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega ibiganiro umukuru w'igihugu avuga ko byuguruye birimo gahaze ngo nuko byakozwe mu bindi biganiro hoba ibiganiro bihuriwemo na bose kandi bigashika ku masezerano inkuru twateguriwe na Vanessa Muhiteka
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje kuri wa kabiri ko leta arongoye yiteguriye kuganira n'uwo wese batavuga rumwe kugira bubake igihugu agatanga uburero bw'abo baganiriye uno munsi batashe guterera mu iterambere
n'utari rede tabara n'utarinde leta ijejwe kuguma yumviriza abana b'igihugu igatora umuti ibibazo byose bayishikirije nk'ubu harashobora kuza umwe ugasanga ari mu badesimye ya famiye hanaka iyo famiye aba victime bacavuga ati none uko nyene muramuretse idevereze ejo ubibona bamwihoye ingorane tubazwa igihugu leta ubu mutima ni wo kubaka igihugu nirirwa ndaraba abantu bose n'abahora bavuga nabi baravuga bati oya twubake igihugu n'abajya biburaya none bajya bajya politike mwaza ko batago tena cyo turiko turagane n'uvuga rero nabo bandi naho waracumuye bugenda babwire igito gitabwe iwabo
ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ngo ni intambwe ariko haracara gahaji nkuko bivugwa na Karoli Nditije arongoye umugambwe w'ipona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega ako gahaji avuga gahagaze cyane cyane ku mutekano kubwiwe udashemeye kuko hakivugwa abicwa abanyuruzwa bakaburirwa irengero hamwe n'ababurabuzwa ahanini bagira ubwoko bwabo canye ibyumviro bya politika
bwa mbere ico novuga nuko kuryo jambo nuko hamwe dushima kuko ibiganiro niwo muti urama kubibazo byatumye abantu bahunga mugabo hari naho turafise amakenga kuko kugira ngo ibiganiro bigene neza bishike bitore umuti ingorane zatumye abantu bahunga hariho ibibazo bitezwa kubanza kuva mu nzira hariho akagihaze rero ku bwacu nuko uno munsi mu Burundi atamutekano ukwiyuhari gateka zina muntu kaguma gahungabana abantu baracicwa abantu baracanyuruzwa abantu baracapfungwa abantu baracabugwa irengero
kugira ibiganiro bigira ingufu ngo bitegerezwa kuba bihurikiyemwo bose bakumvikana ibyo baganira ko aho babiganirira ikiranga misi hamwe n'umuhuza bakongera bagashika ku masezerano kugira ntibayage amasigara cicaro
bumvikane bwambirige na ibiganiro byogenda n'icyo ganirwa naho two biganirira ngatekanwa mbere n'uwo hagarikije ibyo biganiro kugira ntagire uburengero wundi ntagire ukoresha igikenye aho niho twovuga tuti koko nukuri intambwe irikiraboneka project natubwira tuti ndiyumvirize umwe arungike abamuserukira abonane nabo bantu hanyuma haboneke rero urutonde rw'ibyo kwigwa n'ingenda byo kwigwa n'ikiranga misi n'ibyo twoshika kugira ngo twumvikane n'ibyo twumvikanye bishigwe ku gikumu kugira ngo rituyaga amasikara cicaro bishike ku nyishu irama byemegwe na bose hanyuma bije mu ngiro niyo nyishu
Karuri ndikije amenyesha ko habuze gushaka gusa kuko ngo umukuru w'igihugu yari mu baganira akiri mu muhari CNDD FDD ubwa kabiri aganira n'umuhari Parpe Hutu aserukira leta kubwiwe ngo ubwo burambe bwotuma atunganya neza ibiganiro urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Amakuru yaranze ndwi turangiza arabandanya igikorwa cyo kwandika amamoto makinga hamwe na tukutuk yabikorera utwabo cyaranzwe n'amahinyu menshi ibyo bishikizwa na Gervendi Rakobuca umushikiranganzi w'intwaro yo hagati mu gihugu hari mu nama yagiranye kuri uyu wa kane n'abajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura kugira barabe uko rusansuma yagenze y'ibyo byuma umushikiranganzi Rakobuca akabona ko nyabuna rusansuma yakozwe byibonekeza ko hari n'ibindi byuma byasubiye kwandikwa kandi bisanzwe byarangiwe gukoreshwa mu gisagara hagati cya Bujumbura
hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyinguruza bifuza yuko twoguma mu kajagari muti kubera iki ku biharuro byakozwe kubaje kwisansumisha twasanze ibiharuro twashikirijwe n'ababikoze ibyo byuma bisaba ubwo burenganzira bwo kugendera mu gisagara cya Bujumbura byitwa ko bikoreshwa na bene ibyo bigaca amafaranga twasanze ari amamoto angana 1,813 tujya dusanga amakinga ya siporo 13,000 711 tujya dusanga twa dukinga dufise imoteri tumwe bita Jeho Kuki dusanga n'ibihumbi 500 n'amajana 874 iki gisagara twese tukibamo bamenya ko bamusitanteri bari ngaha abashefu de zone bari ngaha tubazaje twebwe baje ku mutekano bari ngaha ibi byuma biriho muri iki gisagara cya Bujumbura cyanke ni bya bindi nyine byagarutse kugira kongera kwisansumisha ngo byatwabisansumisha ubwa mbere yuko tubirungika mu mazone kwa twavuze twicaye ngaha rero nk'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro ibiharuro rero uteke imitwe rero dutore ibyinyegeje inyuma ibi biharuro hava duce tugira ingingo dufashe
muyajanye n'impunzi abanonotsi 6 bo mu ikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda basaba imfashanyo y'amafaranga arenga 700,000 y'amanyarwanda kugira bazokwitaba ihiganwa mpuzamakungu ryitiriwe amahoro rizobera i Kigali ku genekezo rya 1990 zo kuri uno kwezi Niyonsaba Ferdinand Rongo ishiramwe by'abanonotsi imahama avuga ko ishiramwe Save Children ryahora ribafasha ryabamenyesheje ko ataburyo rifise kubwiwe ngo kutitaba iryo higanwa goba ari ruhombo kuko aho baheruka kwitaba bene ayo mahiganwa mu 2017 baronse imyanya myiza
bagomba gusaba ubufasha kubera ko abahora badufasha kubijanye na atletisme ngahi mahama kubijanye na makompetisyo batubwiye yuko ataburyo bafise rero natwe twagomba gusaba mutugirire ubuvugizi kuri ivyo cyo nokongera ko nuko dukeneye ubwo bufasha ku bintu bijanye no kwiyunguruza ibintu bijanye no kwiyandikisha bijanye na test covid kujanye n'ibintu byo kuryama no kuvuga aho turara mu gihe twagiye muri competition ndetse n'ibijanye na restoration yego na communication ibyo bintu nibyo biturajishinga yego ko haturi ntago twakwishoboza kuri ibyo bintu byose rero twagomba mutugirira ubuvugizi kugira ngo dushobore kwitabira iryo rushanwa ry'amahoro kandi twe turi impunzi no kuvuga ngo amahoro natwe turayashaka
ino rero duciye dusozera no makuru yaranze inondwe turangije shimire mwebwe mwese mwayateze yomi tuza finjanze nzima na kuri micro ndabasezeye naho butaha
Amakuru yaranze umunsi.